Manda nyakumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe miganiro vya kino gitondo kuri mikro muri kumwe na Jean Diane Ninahazwe. Amakuru twafitiye uno munsi tuyahera ko yagezwe hirya nino ku isi na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana.
Mwaramutse Diane, tuyahere kuyavugwa mu karere ka Afrika. Abantu bashika 11 barishwe n'umuhari witwaje ibirwanisho mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo ku munsi wa gatatu. Ibitigiri biciye bishikana ku bantu hafi 70 bishwe muri ako karere kuva mu ntango y'iyindwi. Umukuru w'igisagara cha Mungwalu Jean-Pierre Pikirisende yavuze ko abimba ubutare bw'inzahabu 11 ari ubiciwe muri teritwari ya Jugu mu ntara ya Ituri mu buraruko bushira ubuseruko, kandi bishwe n'umuhari witwa FPIC. Abo biyongereye ku bandi bantu 53 bishwe mu ijoro ryo ku munsi w'Imana mu mihana ibiri iyo muri Ituri. Ubwicanyi bwahitanye abantu benshi ku munsi umwe kandi bukekwa kuba bwakozwe n'umuhari ADF. Ishyihamwe mpuzamakungu rihurikiyemo ibihugu bivuga ururimi rw'Igifaransa Francophonie ryarakuye Mali muri uyu muryango ejo ku munsi wa kane inyuma ya kudeta igira kabiri yabaye muri icyo gihugu mu mwaka umwe. Ariko iryo shyirahamwe ryagumanye imigenderanire na Mali mu migambi igamije gusubiza igihugu ku rutonde rwa demokarasiya. Icyo gihugu cyo mu karere ka Afrika y'uburengero cyaranakuwe mu muryango w'umwe bwa Afrika hamwe no mu ishyirahamwe ry'ubutunzi ry'ibihugu byo mu burengero bwa Afrika CEDEAO. Ubufaransa ejo ku munsi wa kane bwavuze ko buhagaritse ibikorwa bya gisirikare bwahora bukorana n'icyo gihugu cya Mali.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mu makungu, inama nshingamateka na Sena muri Denmark ejo ku munsi wa kane zaremeje ingingo yo kwimurira abariko barasaba ubuhungiro muri icyo gihugu mu kindi gihugu cyo hanze y'Uburayi. Iyo ngingo izoha uburenganzira leta kurunga ikabasaba ubuhungiro mu bihugu baba barafungiwemo aho amadosiye yabo azosuzumigwa. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi HCR, ishyirahamwe rya Buraya hamwe n'ayandi mashyirahamwe mpuzamakungu atari make yaraneguye uyo mugambi wa Denmark. Bavuga kute kubiri n'imigenderanire mpuzamakungu kandi udatomora ingene agateka ka muntu k'izo mpunzi kazokingigwa. Itorokanizo ry'amakuru ryo muri Amerika Associated Press ryashikirije ko umushikiranganji wa mbere wa Denmark yavuze mu bihe byo kwiyamamaza mu matora hamwe no mu kwezi kwa mbere ko yifuza ko Denmark itosubira kubamwo abasaba ubuhungiro. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Joe Biden yarashize ahabona ejo ku munsi wa kane umugambi w'incanco za mbere zingana imiliyoni 80 za COVID-19 Amerika izokwiragiza ku isi imbere y'ukwezi kw'indwi kuza. Ibice 75% kwijana by'izo ncanco bizotangirwa mu mugambi mpuzamakungu COVAX wishinze gufasha ibihugu bitishoboye kuronka incanco. Presidansi ya Amerika yavuze ko izo ncanco zizoca mu mugambi wa COVAX zizohabwa ibihugu byo muri Amerika y'Epfo, ivyo muri Karayibe, ivyo mu bumanuko hamwe n'ubumanuko bushira ubuseruko bwa Aziya hamwe na Afrika. Umuyobozi mukuru wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yavuze ko ashimye cyane uwo mutima wo gufasha wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryavuze ejo ku munsi wa kane ko rifise icyizere ko umugera wa SIDA uzoba waranduranywe n'imizi mu mwaka w'2030. Ni nyuma y'imyaka 40 umuntu wa mbere agaragaye ko yawanduye. Ikigo cya ONU cyita kuri SIDA cyavuze ko hafi ibihugu 40 ku isi biriko birakurikiranirwa hafi kugira SIDA izobe yagabanutse mu banyagihugu bavyo ku rugero rwa 90%. Muri ibyo bihugu harimwo 9 byo mu buseruko hamwe n'ubumanuko bwa Afrika.
Aloise Bigirimana urakoze kuri amakuru yose waduteguriye ukabuheje kudushikiriza haya nayandi nibutsa abakunzi b'ijuru rya Amerika ko ashobora kongera kuyumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com. Inshuti bakunzi bacu nongere ndabashimire komandanye kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41 mu Rwanda dusamiranira na kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose incamake y'amakuru avugwa mu karere k'iyaga bigari turafitiye ubunaho urwaruka rwo mu ntara ya Cankuzo iri mu buseruko bw'u Burundi rwishimiye ico rwita inka buzo ya leta mu kwitunganiriza imigambi iri kwibatuma bavanura no kuzera inze mu buzi bwa leta ariko barasaba bashimitse ko imvugo yozirajana n'ingiro mu migambi imwe babemerera
cyukuri leta irahimiriza urwaruka ko rukura amaboko mu mpuzu ngo gukorera imigambi yawe ureke kuzera inze cyane cyiza cyane mugabo leta iravuga ati bitunganiriza imigambi mugabo gasanga kubafata mu mugongo ni kibazo
aho ni bamwe mu rwaruka rwo mu ntara ya Cankuzo iri mu buseruko bw'u Burundi muri make kandi mu gisata muzi abarundi babandanya guhunga ikambi ya Rusenda iri muri Republika Demokarasi ya Kongo kwera ikibazo cinzara ibi byose turabirambura mu kanya isase mu hagufi ya maradio yanyu. Igice cha kabiri cy'amakuru yacu tubafitiye muri kano gatondo tugihere mu Rwanda aho bamwe mu bakora bucuruzi buto buto gambukirana imbibe ku mupaka wa Gisenyi Goma uzwi nka Petite Barrière bavuga ko naho leta y'u Rwanda yafashe ingingo yo kongereza igihe igipimo cha COVID ya 19 kimara mu rwego rwo kuborohereza hari ingorane zirimo kutagira impapuro z'inzira zikibabereye inzitizi muravyumva mu nkuru ya Jean-Baptiste Ndabananiye yavuganye na bamwe muri abo bacuruzi.
Leta yafashe icyemezo cy'uko igihe cy'igipimo cya virusi ya corona abakora ubwo bucuruzi bagomba kwipimisha mbere yo kwambuka kiva ku byumweru bibiri kikagera ku kwezi. Iki cyemezo cyamenyekanye kuri uyu wa mbere ahantu hatandukanye mu mujyi wa Rubavu twumvaga abaturage banyuranye bavuga ko icyo cyemezo cyafashwe. Byanavugwaga ko abakora ubu bucuruzi batagomba kuba bari mu matsinda kugira ngo bambuke nk'uko byari bisanzwe ibimeze. Abaganiye n'Ijwi rya Amerika mu kwezi gushize mu ntangiro bagaragaje ko politiki yo kuba mu itsinda kw'abakora ubu bucuruzi itari nziza. Ibi byatumye Ijwi rya Amerika inyarukira kuri Petite Barrière kuri wa kabiri mu gitondo kugira ngo irebe uko bimeze. Gusa Ijwi rya Amerika yasanze aba bacuruzi n'ubundi bagisabwa kuba bibumbiye mu matsinda kugira ngo bemererwe kwambuka. Iyi ni politiki yashyizweho nk'imwe mu ngamba zo kurwanya COVID-19. Abaganiye n'Ijwi rya Amerika barinubiriye politiki bakavuga ko ari imbogamizi ibangamye.
Mama sigera tambwa kubera ibipimo. Presse passe ndayifite ariko kubona gipimo nako byoroshye. Twageze batubwira utari mwishira hamwe nako turamupima. Batugaruye.
Sinjya nambuka bitewe nuko iby'amashyira hamwe nabonye nta bishobora. Kubera ubushobozi bukeye. Kiramwe gatangira ubwa mbere gatangira kubuntu. Bigeze hagati baca amafaranga. No kwinjiramo bagucaga 20,000 hari naho wajyaga kuguca 30 kandi bakaguca 10. Nge nagiye banca 20.
Ubwo ikibazo
ni cy'amashyira hamwe cyane cyane.
Bafite amarese pasi mashyashya abashakira ubuvugizi nabo bakambuka nkuko natwe twambuka kubera ko batari mu mashyira hamwe arabo bari kujya kwipimisha bakabangira
abananiwe kujya mu matsinda kubera kutabasha kwishyura ayo mafaranga bacibwa n'abafite igishoro cyenda kungana n'amafaranga bakwa nayo matsinda abo n'abafite igishoro kiri hagati y'amafaranga 20,030 basaba rero ko iyi politiki yakurwaho. Ikindi bavuga ko kibabereye ingorabahizi ni ugukoresha uruhushya rw'inzira rw'igihe gito CEPAS. Bongeraho kuri uru ruhushya rumara amezi nk'abiri n'igice kandi ko bishyura 12,000 kugira ngo barubone. Aba bacuruzi n'abakarani barasaba leta kubareka bakajya bambukira ku ndangamuntu nk'uko byahoze imbere ya virusi ya corona kuko bemeza ko atari buri wese wabona ayo mafaranga.
Ntacyo birahinduye kubera ko yuko twari twishimye kuko barakoresha irangamuntu twese twishimye. Iko twasaba ubuvugizi tukambwa n'irangamuntu 12,000 ntabwo ari umuntu wese ubibona. Nta kazi gahari benshi baricaye
nabunze n'akazi baturekuye tukajya turambukira ku marangamuntu byaba ari byiza.
Nubwo ngo nta 12,000 ufite
ndabyo
mugu dukoreye n'ubuvugizi irangamuntu ikongera ikambuka
hano nzera twishye kandi bagomba kutuvugana tukambuka kurangamuntu ku byaba bisanzwe
12,000
ngenda nabasha kubibona
leta ikomeze yagure ku buryo n'irangamuntu
umuntu nazatambuka kajigenda
nge nabuza ayo kwishyura rese passe nge narambukaga nkishyura igipimo na amafaranga ya rese passe ariko naje kubihagarika naje kureba ndavuga ne aho kugira ngo nzaje nkora ninjiriza gusa leta amafaranga nange ntafite inyungu
uherutse yongeyeho ko yasuzumye agasanga amafaranga yakoreraga yarayo kwishyura igipimo na rese passe gusa abacuruzi n'abakarani bambukaga umupaka mu rwego rw'ubu bucuruzi batakibasha kwambuka bavuga ko imibereho mibi ibarembeje aba ni bamwe muri bo
nzere twishye twese tumeze nabi kwitore twabibona gute
ntabwo urishyira mitiweli kugeza
ubu ndayo nayishye ko ariko ndakoze se uka twadutunzwe n'umupaka turugwe n'abana barindwi tujyaga rimwe ku munsi twajyaga kabiri ku munsi
njyaga ari wacu bambereje byo kurya niyo bandunze ni ukuri ko bitumugore n'abana mbere ngikora narabonaga ng'ibihumbi 10 mu minsi 2 ngahereza mu rugo bagahaha bakarya
ntago icyumwe rugishiraho ndaburi munsi ariko ndi kurya mfite urugo umugore n'umwana umwe
ijwi ry'Amerika yasanze koko icyemezo cyo kongera igihe igipimo cya COVID-19 kimara ari impamo baba arababasha kwambuka baba ari nabatambuka bose barishimira igihe cyazamutse abani bamwe mu bambuka bavuga ko iki gihe kizajya gishira babonye andi mafaranga 5,000 yo kwipimisha ikindi gipimo cya virusi ya corona
mbere cyashyiraga vuba banagishize bwangu iyo minsi 30 iradufasha
twepimishaga ibyumweru 2 cyo twashimiye leta nuko yashize ku kwezi hono wenda amafaranga turi gutangaza ajya yagaruka
twashatse kumenya icyo ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buvuga kuri ibi byifuzo by'abakora ubu bucuruzi kuri uyu wa gatatu twanyarukiye ku biro by'aka karere ariko dusanga abayobozi bako badashobora kuboneka ku mugoroba twahamagaye umuyobozi w'aka karere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Pacifique Ishimwe atubwira ko yari buduhe nyuma amakuru arambuye kuri ibyo byifuzo twagerageje kumuvugisha kuri uyu wa kane ariko ntiyatwitaba cyakoze kuri uwo mugoroba yaramaze kutubwira ko ibyo byifuzo biri mu byo bateganya kuganiraho muri iyi minsi ariko ko yari kudusobanurira nyuma Jean Baptiste ndabananiye ijwi rya Amerika i Rubavu
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni radio ijwi ya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
tuve mu Rwanda twerekeza muri Republika Demokarasi ya Kongo impunzi z'abarundi zibandanya guhunga ikambi ya Rusenda zerekeza mu gisagara cha Uvira kiri mu burasirazuba bw'ico gihugu ibi bivahanini ku kibazo c'inzara kibandanya kubugariza hanze ikambi y'agategekanywa kavimvira hari impunzi zirenga 500 zifuza gutahukanwa mu Burundi mugenzi wacu Vidaste Ngabo yenyarukiye kuturabira uko vyari vyifashe
Izi impunzi ziganjemo abana n'abagore ndetse n'abagabo zikambitse hanze y'inkambi y'agateganywa kavimvira iri mu birometero binuvuye ku mpaka wa Gatumba uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi uhageze usanga zimwe muri izi impunzi zijyamye hasi izindi ziri kwibarabara mu gihe izindi nazo ziri guteka ubugari izindi zishigisha igikoma cyo guha abana Bucumi Denise yarasanzwe mu mudugudu wa 50 mu nkambi ya Rusenda Yageza kavimvira kuri uyu wa kane anyuze mu kiyaga cya Tanganyika arashaka gutahuka iwawo mu rugombo kuko yararambiwe n'ubuzima bubi yarabayemo mu Rusenda
Burabona mu Rusenda ntibatupokeza twirigwa inzara wagenda gusega bakaguma bakazibara gutuka ngo nimugende iwanyu ngo nimugiriwe mwavuye wagenda mu murima w'abantu ngugiye gusoroma isombe ukazibona inkoni ku bitugu urumva rero hako abantu baguma bapfa kubwishi kubera inzara rero bahisemo kuvuga ati reka twigire kuko hako abantu baguma bapirangaha reka tugende n'abasigaye babwa twe twabuze itike ati twe batwagenda hari abari ko baragurisha imuzi kugira baronke itike yo kubazana
akabimvira akomeje kugera izi impunzi Zirimo ziri kwambukira ku kivugo cya Maindeleo na Karundu zemeza yuko zafashe ikicyemezo cyo gushaka inzira yo gutahuka zinyuze aha muri iki kigo cya Kavimvira bitewe n'uko ziyandikishije inshuro nyinshi gutahukanwa ntibyakunda ndetse ko hari n'izirambiwe n'imibereho itari myiza zibayemo
cyane cyatumye nza naranditswe ngo mpunguke izina ndaribura ni ibintu byose nagurishije inzari kiranyica nabana ncandavuga ati rekanekerenze ama twa dufaranga twose ncandariya njando nkayitike cyane eje yakaguta naje mwibote cyakaguta mu gihugu cy'u Burundi aho nabuki aha turi tunyene twazanye utuntu dukeye nitwe turi ko turivakisha turi ndi batuze badutora
bo twebwe turi kwihungura bivanye n'inzara duteba gupokera tukagira ikibazo cinshi ubu mbere tatusangira kujya kwiba amateke mu kibembe bamwe bakanabatemerayo tucyafata inyiga tuko byose rero reka turabo uburyo twofuma tujya kugwa iwacu dusabe kuko twasabye n'ubuhunguzi barabutwimye
izi mvunzi zirigwa hanze zikarara hanze y'ingambi ya Kavimvira zivuga yuko usibye kuba zitari gufungurirwa zifite n'ikibazo cy'indwara zishobora guturuka ku isukuri iki
ibibazo biri ahantu katasigitano nantu aguma batambuka amamoto imiduga abana nabo barasabagira n'uruzuba bishobora kuzana amagwara yakubujyo atatini amawese bari yaranje bakaje ariko ntibiborohereza ntibabemerera neza nta kintu na kimwe y'abantu bari ndani bari hanze nta kintu na kimwe kinjya gihari kubwo kujya rero bikaca bigorana kugango abantu baronkerashe
umuyobozi wagarari komisiyo y'igishinzwe impunzi mu Busenda Didier Numbi wa Numbi yemeza yuko izi mfunzi zikomeje kuva muri iyi nkambi ariko nta mubare w'izimaze gutaha bari bamenye ku Rwanda rwa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira aho izi mpunzi ziri guhitira bavuga yuko bamaze kwakira izirenga 500 zirimo izo mu nkambi ya Rusenda na Murongwe gusa umwe mu bakozi bakorera komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira yavuze yuko hari urutonde bagiye gukora rw'impunzi zizatahukanwa mu Burundi mu cyumweru gitaha gusa yavuze nimba ari zisanzwe mu kigo cya Kavimvira cyangwa ari zavuye mu Rusenda ni kenshi izi mpunzi zo mu nkambi ya Rusenda na Murongwe zagiye zifuza gutahukanwa mu gihugu zikomokamo cy'u Burundi ntibyakunda bitewe n'uko ibarabara rihuza Rusenda na Uvira byafunzwe kubera amazi yarengeye ikiyaga cya Tanganyika nubwo izi mpunzi zivuga yuko zihunga ingambi ya Rusenda kubera ikibazo cy'inzara kuva mu mpera z'icyumweru gishize ishyirahamwe rishinzwe ibiribwa ku isi rya PAMU ryatanze amafaranga y'amezi abiri yo kugura ibiribwa ku mpunzi z'abarundi zo mu ngambi ya Murongwe na Rusenda ni nyuma y'amezi yagera kuri atatu iryo shyirahamwe ryari rimaze riratanga ibifungurwa kuri izi mpunzi mwomenya yuko mu nkambi ya Rusenda habari guha impunzi z'abarundi zirenga 130 naho mu nkambi ya Murongwe hari impunzi zirenga 900 beda singavu ku bwaradijwe igihe Amerika ubivira mu tara kivuye
turabaramukije bakunzi namwe banyonyi bishwe igihe Amerika ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Ijuki Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nanabice ku masonga nkitangura rumwe mu rwaruka rwo mu ntara ya Cankuzo mu buseruko bw'u Burundi rurashima ico rwita utwigoro leta ikora mu kubahamagarira kumenya kwitunganiriza imigambi y'iterambere batarinze kurindira ubuzima butangwa n'iyo leta ariko barasaba ko rimwe na rimwe imvugo zirajana na ningiro ino nkuru ijuki Amerika ateguye ice ku bakunzi bayo mu Burundi murayisomerwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana
Nkuko bivugwa na bamwe mu rwaruka rwo mu ntara ya Cankuzo mu buseruko bw'u Burundi muri rusange barashima inyigisho bahabwa n'abajejwe intwaro mu bijanye no kwitunganiriza imigambi y'iterambere batanga karorero kunyigisha mukuru w'igihugu Vasito Ndayishimiye akunda gutanga kugwaruka arusaba kudahanga amaso leta ngo yohakazi mu gihe babafise ubumenyi bakuye mu mashuri bwo bafasha kwihakazi ndetse no kugatanga
ugaruka n'abantu bakunda kunezerwa arose amafaranga yumvira tereka ngure telefone nziza ikangura impunzi igezweho ariko kuvaho izo nyigisho leta itangwe kuzira igihe irahereza inyigisho ugaruka barabigisha ko ushobora kugura igitungwa ukacorora ako utangura kugura telefone bakakoreka yuko ni wagura igitungwa ego kizogushitsa ushora kugura telefone ikagushitsa ushora kwigurira ipantaro utarinze kuzerinze abavyayi canke incuti n'abagenzi izo nyigisho rindi ko ndaraba ziriko zirafasha ugwaruka gukanguka kugira ngo bamenye bati ejo mbega nzobaho gute.
Ariko kandi ugo gwaruka ruvuga ko inyigisho zidakwiye mu gihe leta itabafashije mu kabaronsa imitahe kandi mu mugambi wa leta harashizweho ibanki y'ugwaruka gushika uno munsi iyo banki bamwe muri ugo gwaruka bavuga ko batabona icyo kirafasha biboneka mu gushigikira imigambi iterambere mu gwaruka.
Byukuri leta irahimiriza ugwaruka ko rukura amaboko mu mpuzu ngo gwikorere imigambi yayo ureke kuzerinze cyo ni ciza cyane mugabo leta iravuga ati bitunganirize imigambi mugabo gasanga kubafata mu mugongo ni kibazo. Iyo banke rero BJ yaje kugwaruka byukuri twebwe twavuga tuti kumbure ije nk'inyishu kugwaruka ruri kukivi rufite ibyo ariko rurakora mugabo nko kuva bayuguruye gushika ni isaha byukuri ndibaza yuko bije itaraha amafaranga aba ugwaruka sinzi rero yuko yobireka gutanga amafaranga uko bwa yoba itarabitunganya neza sinzi mugabo twebwe turiteguye umunsi n'umunsi twokumva yuko iyo banke y'ugwaruka iriko iratanga ingurane tukaja kuzisaba.
Ku rundi ruhande hari bamwe mu gwaruka bavuga ko iyo banki y'ugwaruka bayumvise mu migambi ariko batari bazi ko ije yaragiyeho ubwo ruhande rugasaba ko yokorohereza ugwaruka mu kubaronsa ingurane ku nyungu zitavuna.
Ibijyanye n'iyo banki y'ugwaruka mu bisanzwe twege ino mu karere kino twege bari kubarigisha gusa inyigisho besi ntizira hakwira cyane kugira ngo ugwaruka rugijuke ntituramenya ingene zokora baratubwiye yuko hari buho ibizoba kuziganya no kuguranana ariko twe ntitwari bwo tumenye ko irahada. Nimbaragiye ko twasaba ko ugwaruka urabona ko ugwaruka turayigera aho rwigejeje ntibafatire ku gitigiri kirekire bagasaba nk'inyungu nke kugira ngo uwo ari we wese ashobore kwinjira bivanye n'uburyo afise.
Naho kubona leta iguma isaba ugwaruka kwiyungunganya ariko atanga uvuze ko bashigikira mu bijanye no kuronka imitahe yobabera umushinge mu bikorwa by'iterambere bariko barashira mu ngiro ugo gwaruka rubona ko ari intandaro yotuma badekigwa mu migambi yabo.
Sinovuga ngo ugwaruka niriko rurakora aho ugwaruka ruriko rurakora kandi ku murindi munini ya kubera ihemirizwa mugabo uzosanga rutera rudebukigwa kubera uko kuntu leta novuga itariki irabishira mu ngiro n'ingogana n'ingoga kugira ngo natwe dushobore abantu bafite amikoro make dushobore kuronka utwa kideni kugira ngo turisabe bariduhe amaturisubize. Icya kabiri novuga ku banki bije nirabe imigambi bajene turi nayo turayifise nirabe ishire mu ngiro mu maguru masha tugifise ingoga zo gukora kugira ngo dushobore kuyungunganya iyo mitahe tuyironke.
Ugo gwaruka rurasaba ko imvugo ya leta yojana n'ingiro ibanki y'ugwaruka igatangura guha imitahe ugwaruka ruri ku kivi kandi ku nyungu ntoya nk'uko leta yabibijeje.
Ico gira akamaro kuto kwigoro nuko ugwaruka gwoshira mu ngiro ivyo bikorwa rabyigwa hanyuma na niyo banki y'ugwaruka nayo igashira mu ngiro ivyo yiyemeje imbere yuko itangura ivuga kigiriko tange ingurane kugwaruka rufise imigambi iriko rurakora nibaza ko noneho yotangura ikabishira mu ngiro tukabibona bikava mu majambo bikaja mu ngiro hanyuma imigambi gatera imbere n'igihugu muri rusange gatera imbere.
Ibanki y'ugwaruka bije Banque d'Investissement pour les Jeunes mu Gifaransa yuguruwe mu ntango z'uno mwaka ntumbero y'iyo banki kwarukorohereza ugwaruka mu kururonsa ingurane ku nyungu nke. Amakuru dukura muri bije amenyesha ko mu minsi ya vuba bazohingurana ugwaruka hashizwe imbere abiyunze mu mashirahamwe y'iterambere.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagi. Mwigire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ijugi Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda igisata cha sport imbere yo gusozera ano makuru mu kiringo kiri munsi ya mezi abiri umurwa mukuru w'Uyapani Tokyo uzokwakira inkino za Olympic naho umwanya utera wegereza haracari igipfungu n'ibizigizigi ku ruhande rwibaza ingene zizotunganywa muri bino bihe vya COVID ya 19 abazitegura bemeza ko atakizo zisivya abanyagihugu b'i Tokyo aho zizobera ziramutse ziba bakavuga yuko badatekaniwe kubera impungenge zikiza cha COVID ya 19 mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Steve Derrick Ndizeye umurundi akurikiranira na hagufi inkino aba mu gihugu cy'u Sweden yatanguye amubaza uko abona iki kibazo.
Icyo ni kibazo kidasanzwe bigoye no kutishura muri uno mwanya kuko urabye twebwe turabikurikirana dukurikirana makuru kumbure yabariko barategura izo nkino aricyo gihugu cy'Uyapani ugakurikira makuru ava muri Komite International Olympique nayo itunganya izo nkino za Jeux Olympique ugakurikira makuru y'abanonotsi cyangwa abakinyi bategeza kuzokwitaba izo nkino biraboneka yuko hari amakenga ku mpande zo bigoye kumenya neza nimba izo nkino zisigaje iminsi 5 zizohava ziba kuko mu Buyapani bavuga yuko ikiza cya COVID-19 kikiriho kandi ibitigiri bibandanya byiyongera ibyo rero bigatuma abatari bake bagira amakenga yuko izo nkino zishobora kutazoba kuko hari n'abategerezwa gufata mu mugongo izo nkino abo bita abapartenaire bamaze kubivamo bavuga yuko iki atari gihe cyiza izo nkino zuba kubera bashyira imbere amagara y'abantu bose babuyisi yose bakwitaba izo nkino.
Turutse abariko batwumviriza ko izo nkino zasibishijwe zigijweyo zari kuba zabaye mu mwaka urangiye mwaka w'2020. Ku bwanyu ni kuki leta y'Uyapani itafashe ingingo zose zikomeye zo kugwanya ikiza cya COVID kugira umwaka ukurikira uyu mwaka turimo 2021 zishobore kuba
kose igihugu cy'Uyapani igihugu kidasanzwe ni igihugu kiri mu bihugu bikomeye ku isi na cyane cyane no kubijyanye no kugwanya icyo kiza cya COVID-19 bari bagerageje uko bashoboye ariko rero bagaca babona kwakira abantu bavuye ibice byose by'isi bavuye mu bihugu bimwe bimwe kumbure bitakomeje ingamba zo kwirinda iki kiza cya COVID-19 kubakira barabona yuko nabo nyine byo batera ikibazo kuko nabo nyine batarashobora guhagarika neza uwo mugera wa COVID-19. Hanyuma ikindi nacyo cyugarije izo nkino ni kubera gushika uno munsi hari abanonotsi cyangwa abakinyi batararonka za minima ziremerera kwitaba izo nkino za Jeux Olympique kubera iki kubera hamara amahiganwa atari make yagiye arasiba ayandi yungurijwe ku yandi masango aho rero ugacutsanga abagiteze amaminima muri ayo mahiganwa ntibakiye cyangwa amahirwe basigaranye ni make cyane.
Abanonotsi ku bwanyu mwibaza bahagaze he bubandanya bimenyereza harabavuga ngo babandanya abandi mwumva mumenga baragonanwa batazi neza ko izo nkino zizoba cyangwa zitazoba abazitegura bo bavuga ku 100% ngo zizoba ariko abanyagihugu mu Buyapani barabigwanya bikomeye ni kibazo gikomeye ku banonotsi ubona muri ibyo byose bahagaze he
umuntu yumvirije abatari bake muri abanonotsi cyangwa abakiba ko bakomeye isifise benshi barafite amakenga kuri izo nkino nabo nyine basaba abaditunganya yuko boraba bagashyira imbere nyabuna amagara y'abanonotsi amagara y'abazoba bari mu Buyapani kugira izo nkino be barazungurije ku yindi sango kandi bongere bazungurize inyuma canke barabe bazihebe barindiriye yindi myaka itatu iri imbere mu 2024 ariko rero biraboneka yuko gushika uno munsi na komite d'organisation y'Ubuyapani itarumvikana ijana kwijana n'icyamwe mpuzamakungu rya komite international olympique ku bijyanye n'itunganywa ry'izo nkino nimba zizoba ijana kwijana cyangwa izo nkino zitazoba biteguye gushika uno munsi bitaragaragara ijana kwijana yuko inkino zizotangura ku igenekerezo zari zitegekanijwe gutangurira ko ijana kwijana.
Yego ni kibazo kirimo amahinyu menshi no kurindira mu gihe hasigaye munsi y'izondwi 8 gusa ngo izo nkino zitangure i Tokyo mu Buyapani. Turabashimiye murakoze
murakoze cyane.
Akarino gaduche dusozera makuru ya mbere twatwafitiye muri kano gatondo dushimira abagize uhara bose ngo ategurwe yongera bashikire kuri micro mari kumena Jean Diane ni nahazwe yakoze dirwe mara duhagarikiye na Fatuma Dimasikalala yegeranije amajwi yacu twaza kongera mu biganiro biri imbere mu kurindira mubandanye kugira umunsi mwiza manyi no mu vyanyu mwongera mutangura weekend nziza.